Iyi mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatanu, itariki zitanu z'ukwezi kwa cumi, umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. Ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri Isanga mwumva buri munsi. No munsi wa gatanu tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme. Kuri uno munsi wa gatanu rero nyene, umunyekongo Denis Mukwege yahawe agashimwe mpuzamakungu Nobel kubera ibikorwa vyiwe vyo kuvura abakenyezi bakorewe amabi afatiwe ku gitsina. Mu bushobozi bwanyu n'ububasha mufise mu kibano, umuntu yahohotewe mumufasha mute? Nivyo tugiye kuganira mu kiganiro muri Isanga c'uyu munsi. Ariko mbere yaho, mugenzi wacu Diane Nininahazwe turi kumwe hano muri studio adushikirize inkuru yihuta twabaronke.
Ego yane umucamanza mu rukiko rukuru rw'u Rwanda yafashe ingingo yo kurekura mu gatondo kuno wa gatanu by'agategekanyo aho umuryango wa nyakwigendera Sinaporo Rwigara mu byo Diane Shima Rwigara na nyina wiwe Adeline Rwigara barekuwe bategetswe harimo kutarenga igisagara ca Kigali batabisabiye uruhusha. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu mu Rwanda Eric Bagirubusa yakurikiranye ivyo rubanza.
Amashi amarira y'ibyishimo na za areruya nyinshi nibyo byiganje mu rukiko umucamanza kimara gutangaza ko munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda Diane Shima Rwigara na nyina umubyara Adeline Rwigara barekurwa by'agateganyo bagakurikiranwa bari hanze. Ni nyuma y'usabe bw'abunganira Maître Gatera Gashabana na Maître Buhuru Pierre Celestin bavugaga ko barekurwa by'agateganyo. Umucamanza rero yarabusesenguye maze asanga ibyavugaga n'umushinjacyaha ko bakomeza gufungwa nta shingiro bifite ategeka ko barekurwa bagakurikiranwa bari hanze. Baregwa ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda ni icyemezo cyashimishije benshi mu rukiko. Hakurikiyeho za areruya nyinshi n'andi magambo ahesha Imana icyubahiro ku bavandimwe n'abasenganaga n'abaregwa, maze batangira guhobera baregwa, abandi bazamura ibiganza bashimira Imana ku buryo byahindutse nk'akavuyo mu rukiko, maze abacungagereza bakurikizaho gukoresha ingufu bajyana Diane Rwigara na nyina mu kindi cyumba cy'urukiko. Diane Rwigara wahise ufatwa n'ikiniga gaturika karira mu rukiko mu ijwi ryuje ikiniga yabwiye ijwi rya Amerika ko yakiriye iki cyemezo.
Ndumva nuzuye ibyishimo ariko bivanze n'ibitekerezo byinshi bijyanye n'uko uyu munsi wari mwiza ariko ntabwo wari ngombwa.
Gute?
Uyu mwaka urenga tumazemo ni ndetse n'imyaka tumazemo turi muri uru rugendo ntabwo abantu bakagombye kuba batotezwa ku bitekerezo byabo. Ntabwo umuntu afungwa kubera ko yagize igitekerezo cyangwa se yagize icyifuzo kubyo ashaka kugeraho mu buzima. Niyo mpamvu rero ntekereza ko hari ikizahinduka.
Icyumba cy'urukiko cyari cyakubise cyuzuye bamwe basa n'ababuza aho bahagarara. Urubanza rurangiye Madame Victoire Ingabire perezida w'ishyaka FD inkingira itaremererwa gukorera mu Rwanda nawe uherutse gufungurwa mu minsi ishize kubw'imbabazi za perezida wa Repubulika yashimye iki cyemezo cy'urukiko avuga ko hari intambwe ubutegetsi bw'u Rwanda butangiye gutera kandi ishimishije yo gufungura urubuga rwa politiki. Uyu munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho yongeye gusaba ko n'abandi bafunzwe ku mpamvu za politiki bafungurwa.
Nta mpamvu n'imwe yo gufungwa mutavuga rumwe n'ubutegetsi, nta mpamvu n'imwe ihari, nta mpamvu n'imwe yo kutumva ibitekerezo by'abandi. Kuba mu minsi yashize igihe perezida yarahizaga parlomasha yaravuze ati twiteguye kumva n'ibitekerezo by'abandi, rero rya jambo naryo ryampaye kongera kumva ko koko hari icyerekezo kindi gice cy'igihugu cyacu kigiye kujyamo. Nkaba nshimira rero kwa abantu bafunguwe, ariko nkanasaba ko hari izindi fungwa zihari. Abayoboke b'ishyaka ryanjye barahari cyenda barimo n'abayobozi batatu b'ishyaka baracyafunze, nabo ndasaba ko bafungurwa. Hari Deo Mushayidi aracyafunze, ndabasaba ko yafungurwa. Hari Dr Niyitegeka ndasaba ko yafungurwa, n'abandi banyapolitiki baba bahari. Ariko nkongera kugaragaza ko ari ikintu gishimishije, kerekana inzira nziza turimo tugana.
Byabaye cyo kimwe na mugenzi we Maître Bernard Ntaganda, perezida fondateri w'ishyaka PES imbera kuri mugenzi we Diane Shima Rwigara ufunguwe by'agateganyo, yasabye ko yahabwa urubuga akomeza gukora politiki biri hanze y'ibyo ngo kwaba ari kumwagurira gereza.
Diane arekuwe, ariko ntiyarekuwe, ariko nk'umunya politiki ntabwo arekuwe nk'umuturage ugiye guhinga amateke. Ni ukuvuga ngo rero agomba kongera guhabwa uburenganzira bw'urubuga rwa politiki akavuga, kuko bitabaye ibyo kumurekura byabaye nk'aho bamuhindire gereza bakamujyanye muri gereza nini aho bamubuza kuvuga.
Umucamanza mu cyemezo cyategetse ko abaregwa batagomba kurenga imbibe z'umujyi wa Kigali batabiherewe uburenganzira. Yategetse kandi ko impapuro z'inzira zabo zigomba gushyikirizwa umushinjacyaha ukurikirana dosiye yabo kugeza igihe urubanza ruzarangirira. Iburanisha rizakomeza ku itariki 7 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka, abaregwa bazaba babura n'abidegembya. Eh, bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika isamiraniro Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga. Twongeye kubaha ikaze. Kuri uno munsi wa gatanu, umuganga w'umunyekongo Denis Mukwege yahawe agashimwe mpuzamakungu k'amahoro Nobel kubera ibikorwa vyiwe vyo kuvura abakenyezi bakorewe amabi afatiye ku gitsina. Mu bushobozi n'ububasha mufise mu kibano, umuntu yahohotewe mwo mufasha mute? Nivyo tugiye kuganira mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi cerekeye ubuzima bw'abakenyezi n'abigeme. Kaze rero mushikirize ibibazo n'ivyumviro. Ikigo Seruka cyo mu Burundi gifasha ahanini abantu bakorewe amabi afatiye ku gitsina, bafise umugambi wo kuremesha abakorewe ayo mabi mu kibano. Muri uwo mugambi rero niwe tugiye kuganira ku bijanye n'uburyo umuntu n'ibyo amashyirahamwe canke abantu ku bwabo bashobora gufasha abakorewe amabi afatiye ku gitsina. Reka rero twakire umutumire wacu muri iryo shyirahamwe, ni Madame Beatrice Barandekera, umuhinga mu bijanye n'inyifato canke umuremesha, abo bita aba psychologue mu Gifaransa. Madame Barandekera niwe ajejwe umugambi muri iryo shyirahamwe Seruka, umugambi urangurirwa mu kibano mu gufasha aba bantu bakorewe amabi. Madame Beatrice, ndabaramukije, ndabaha ikaze mu kiganiro muri isanga.
Ego mwaramutse neza, murakoze cyane.
Murakoze namwe. Tubanje kubakeza ku myaka ndumva 15 iheze muri ico gikorwa cyo gufasha abantu ngaho mu Burundi.
Ego, murakoze cyane.
Ego, ejo bundi twarumvise ko ari wo munsi mwahimbaje mukaba mwaragize n'inama n'abamenyesha makuru. Tubanze duhere kuri ako gashimwe uwo munyekongo yaronse Denis Mukwege yahawe aka gashimwe mpuzamakungu k'amahoro Nobel, nk'ishyirahamwe risanzwe rikora ibijanye no gufasha abantu bakorewe amabi, nawe akaba ari byo ashimika ko cyane akavura abo bakenyezi n'abigeme bakorewe amabi afatiye ku gitsina. Mwakiriye umute ako gashimwe?
Ego, uko twakiriye ako gashimwe nuko twakakiranye umunezero cyane, kandi cyane cyane ko aho gashimwe gatuma n'abandi babona ko bogira inguvu, boshira inguvu, bogira umwete, boba imboneza mu gufasha abahohotewe, abahuye n'amahohoterwa afatiye ku gitsina. Rero n'agashimwe gatuma gatanga inguvu mu bantu, kandi na cyane cyane ko kaburira na cyane cyane abataratahura gufasha abahuye n'amahohoterwa afatiye ku gitsina, kugira ngo bose bumve ko uwo mugambi, bumve ko urwo rugamba rwo gufasha abahohotewe bivuye ku abahuye n'amahohoterwa afatiye ku gitsina, urwo rugamba ari urw'umwe umwe wese.
Murakoze cyane rwose. Rero nkamwe nkuko twabivuze, namwe murakora ibyo bikorwa byo kubafasha, mukaba mufise uwo mugambi wo kubafashiriza mu kibano, mwodusigurira cyane cyane abatarawumva n'abatawuzi, uwo mugambi mufise wo gufashiriza abantu mu kibano uteye ute, umeze gute?
Murakoze cyane. Uwo mugambi dufise wo gufashiriza abantu mu kibano numugambi watanguye mu mpera z'ibihumbi 2011 rero umugambi icyo ufasha numugambi ufasha abantu bo mu kibano cyane cyane gutahura amahohoterwa afite ugitsina gutahura ingaruka mbi zayo hama ukongera ugafasha abo bantu bo mu kibano nyene kuronka ubushobozi bwo kumenya kuvurana ibikomere biterwa n'ayo mahohoterwa afatiye ugitsina bamenye kuvurana ubwabo hagati yabo bagashobora kandi kuvura abandi ukuvuga rero ko ari umugambi uko ufasha abantu bahohotewe mugabo ukabafashiriza mu kibano kuko burya ihohoterwa ryabaye ntirikora ku muntu umwe gusa ahubwo umuryango wiwe ababanyi ikibano cyose eka dufashe mu buryo bwagutse abantu bose ugasanga bashikiriwe mu buryo ubucanke buriya n'ingaruka mbi z'amahohoterwa nicyo gituma uwo mugambi ari umugambi ufasha abanyakibano gutahura ingaruka mbi z'amahohoterwa gutahura ibikomere batewe n'amahohoterwa afite ugitsina hanyuma bakaronswa ubushobozi bwo kumenya kuvurana ibyo bikomere hama bakavura n'ababanyi babo bakongera bakarwanya nanone ayo mahohoterwa afatiye ku gitsina.
Ni ukuvuga ko kumbure abashobora kuba nabo nyine baraciye muri ibyo bibazo nabo nyine bakagaruka bakigisha abandi bashobora kuba babiciyemo kugira ngo babigishe ku kubana nabyo, kubyirinda n'ibintu nk'ibyo. None muja mu kibano, muja mu makartie, muja mu ngo, bigenda gute neza na neza iyo muriko murigisha?
Urakoze cyane. Mu ijambo mu kibano no kuvuga ko ni umugambi, ni ukuvuga ko ikigoterwa kuva mu 2011 cyavuye kwa ubundi batwakira abatwituye ku biro, ubundi tuvuze mu kibano no kujya gukorera aho abantu bari, ni ukuvuga ko umugambi urakorera mu ntara zitatu cyane cyane urakorera muri Muramvya Cibitoki hama urakorera no muri Bujumbura cyane cyane mu makaritie y'inyuma y'igisagara Ruziba Buterere na Kamenge gato gato.
Ego urumva ni ukuvuga ko muja aho bari mukabaganirize mutanga inyigisho mugira mubigenza gute iyo mwicaranye nabo mubigisha mute bigenda gute?
Urakoze cyane. Muri uyu mugambi ukuntu dukora ni ukuvuga ko ubwa mbere hariho abantu baba barakiriwe n'ikigoseruka cyangwa n'abandi bantu bakorera muri izo ntara cyangwa bakakirwa n'abajeje intwaro mugabo ari uko bakorewe amahoti bafatiye ku gitsina. Twebwe rero icyo dukora ni uko dufasha abo bantu tukabashyira hamwe cyane cyane ari nk'abubatse, dufata abantu bari ingo zubatse tukabashyira hamwe cyangwa abandi bantu batandukanye tukabashyira hamwe tukagira imigwi y'abantu gutyo tubashyize hamwe tubaha inganda urukwekane rw'inganda zine zifasha abantu gutahura ubwa mbere ibikomere babayemo byatewe n'amahohoterwa bakorewe kuva na kera narindi hama ikabandanya bakorerwa n'amahohoterwa hama zikongera zikabafasha zikabaha ubushobozi bwo kumenya kuvurana hagati yabo kuvurana ibikomere batewe n'ayo mahohoterwa. Gutyo rero izo gukurikirane rw'inganda zine ruheze tukabonamo abantu bashobora kuba bagiye imbere cyane bakize ibikomere bagashobora gufasha abandi. Rero ni ukuvuga ko umugambi uca wigisha abanyakibano gufashanya hagati yabo kuvurana ibikomere aho kwakira umuntu umwe tugafasha umuntu umwe ari ukwiwe tukamwumviriza ukwiwe ahubwo turabumviriza tukabaha umwanya wo kuganira mu rugare no kuvuga ko nta tubaha umwanya wo kuganira ahantu hatuje baganira ku bikomere ari nk'umugore n'umugabo bateranye gutyo bakaronka umwanya wo kwiganiraho bakabitahura hama bakaronka n'ubumenyi bwo gushobora kubikizanya hagati yabo.
Birumvikana ko atari igikorwa cyoroshye, cyane cyane ko akenshi usanga amabi yakorewe mu kibano nyine n'abo bantu baba bayakoze nabo nyine bakiri mu kibano. Turaza kubigaruka ko mu kanya twumve zimwe mu ntambanyi mwaciyemo kugira ngo mutangure uwo mugambi n'ibyo mukora kugira ngo abakoze ayo mabi nabo nyine mushobore gukorana nabo mu buryo butandukanye kugira ngo bose mubafashirize hamwe. Twabajije n'abari ku mbuga ngurukana bumenye kuri Facebook mu kibano ivyo bakora kugira ngo bafashe abo bantu bakorewe amabi. Reka nabo nyine tuje ku murongo wa telefone tubabaze ivyo basanzwe bakora, kumbure nabo nyine bashobore kukuja hamwe muri iyo migwi ya seruka canke iyindi migwi kugira ngo bafashe abakorewe amabi afatiye ku gitsina. Duhere ku murongo wa telefone kuwitwa Samuel. Amahoro neza Samuel. Alo Samuel?
Yego ndakumva.
Urahura komeye?
Yego ndakomeye.
Shikiriza icyumviro canke ikibazo.
Nagira mbaze uwo mutumirwa wacu. Cambere gihari manje kumushimira. Nagira ndamaze ati mbega mu ntara zose uwo mugambi wo buhari waseruka.
Ego nico conyene.
Ego
urakoze cyane gose Samuel. Reka tubanze twakire Cedric mbere ko umutumira kwishura. Cedric nawe turi kumwe?
Ego ndagize nkiriwe munyamakuru.
Amahoro neza.
Ndandara mu kicyo no umutumire. Ego hama na gomara bobate oye umutumire. Tubaze tubiri bakorana gute na bijya bigo bita nka zahumura cyangwa izo nyigisho zabo batanga batimaze batiherekereza iki? Nta hari ubundi bufasha baha uwo muntu aba yagize ayo ma ya tortire ahanda bwa nk'ubufasha denifaso financiere. Nishira kwa bako mubati
ibibazo byiza. Urakoze cyane nawe Cedric. Madame Beatrice duhereye kuri Samuel mukorera mu ntara zose ni hehe cyane cyane bo baronka?
Ego murakoze cyane. Nabivuze ngitangura umugambi urakorera mu ntara zitatu: Muramvya, Cibitoki na Bujumbura. Ariko n'abandi bantu baje biturika igoseruka bavuye mu zindi ntara zose, ni ukuvuga ko igoseruka kirabakira mugabo mu buryo bw'uko umwe wese aje kwitura yakirwa mu buryo bwawe nyine nkabo mugabo. Uwo mugambi wo gukorana n'ikibano ukorera mu ntara zitatu: Bujumbura, Muramvya na Cibitoki. Ikindi navuga nuko naho tutari mu zindi ntara nuko abantu bakorera mu zindi ntara bakora mu mugambi wo gufasha abahoye tubafite ugitsina turakorana cyane. Akenshi turafashanya no kubaha inyigisho zitandukanye. Nuko dukora.
Cedric nawe akabaza niba mukorana nk'amashyirahamwe nk'ahumura, akabaza kandi niba hari ibindi mukurikirizaho iyo mubafashije kuri izo nyigisho. Hari ubufasha bw'uburyo mubaha kumbure kwivuza canke n'ibindi baba bakeneye mu buryo bw'amafaranga?
Murakoze cyane. Humura ego iri mu mashyirahamwe dukorana. Nababwiye yuko abantu bose bakorera mu kurwanya amahoteli bafatiye ugitsina bose turakorana, kuvuga ko amashyirahamwe ngahumura n'abandi bose turakorana tugafashanya tugahana inyigisho tukagira ingendo zituma tungurana ubumenyi canke ari nk'abahuye n'amahoteli bafatiye ugitsina barashobora kutwungikira abo tubafasha natwe twashobora kubarungikira nyine bivanye n'ubufasha bakeneye. Hama ikindi cyerekeye ikindi kibazo ni uko abajije ati abandi aba bantu mufasha bari mu migwi, mbega hari ibindi bibafasha nk'ibyerekeye uburyo bwo kubaho amafaranga iki? Nuko abo bantu bwa mbere mu byerekeye byo kubavuza umuntu wese yahuye n'ihohoterwa rifatiye ugitsina aravuzwa agahambuka igoseruka kandi ku buntu. Hama ibyerekeye byo kubafasha mu bundi buryo ari nko gutera imbere nk'amafaranga twobaha uyaye nta mahera dutanga mugagusa nk'abo bantu baba bari mu migwi bamenye kuvana ibikomere byo ku mutima bakagira aho bageze, turabagira inyigisho zo kubahimiriza ku gushinga udushyirahamwe twadusanduku tugufashanya no kuguranana. Ni ukuvuga ko nk'abo dufite muri Muramvya na cy'itoke kanonga he bujumboha ra hariho abamaze gushinga tudushira hamwe tugufashanya no kugurana ugasanga basi ku mugambi wo kurimira hamwe ukororera hamwe n'ibintu n'ibyo n'ibindi ugasanga baronse ico bifasha mugabo tutabaye haya mahera mugabo ahubwo amahera yavuye muri duke twabo bashize hamwe mugabo bakabonya gufashanya kuduzanya gukuzanya.
Murakoze cyane gose. Reka duha kanya na Remo ku murongo wa telefone, uratwumva?
Ndabumva.
Nduga ku ijambo.
Abo bantu baba bagize ibibazo byo gufatwa nko ku ngufu, kandi hari ingaruka zivamo SIDA n'izindi ndwara zandura mu mibonano mpuzabitsina. Ese babafasha iki? Kubona babafasha kuba babona imiti, kuba bagera kwa muganga, niba babafasha bakabona iyo miti. Turabona nko mu Rwanda, ndagende mu Rwanda nko mu Rwanda bashaka kuba bayibahera ubuntu, ariko se mu Burundi bayibahera ubuntu, muri Congo, muri Uganda, bino bihugu muri East Africa se bayibonera ku buntu, bakaba bagera kwa muganga bicyoroshye, batari bararwara n'izo ndwara, wenda bakabafasha. Niba ari umuntu bafashe ku ngufu bakaba bamuvura, bamuha iriya miti dutuma atandura SIDA atari amara amasaha 48. Ikindi kintu, ese bari igihe leta ishobora kuba yabatera inkunga bakabona ubufasha bwihuse bitagoranye? Icyo kibazo nari mfite, wenda murakoze.
Turagushimiye Remo. Reka twakire na Sibomana. Sibomana, amahoro neza.
Muraho.
Ego.
Ndi Nyangatare. Ikibazo nshaka kubaza, ndashaka kubaza ese hakorwa iki umuntu ufashwe ku ngufu kugira ngo amenye ahantu yabariza cya kibazo cye cy'uburyo ahohotewe? Yabibaza te kugira ngo abamufasha be yababona?
Uravuga abamufasha ku bijyanye n'amagara yiwe canke ubutungane?
Ku bijyanye n'amagara yiwe kugira ngo bamenye ubuzima bw'uko bumeze n'iyo mitabe yayihabwa. Ikindi nanone mfite nshaka kubaza, ese babande baba bamufashe ku ngufu bamuhohoteye hateganywa iki kugira ngo babe bakurikirana
mu butungane? Urakoze cyane Sibomana. Madame Beatrice, numva ko Remo na Sibomana baduhamagaye bari mu Rwanda, turazi ko no mu Rwanda naho nyene murafise y'ikigo. Yabajije Remo niba abaca bandura SIDA mubafasha mute, mubakorera iki cyane cyane mu masaha ya mbere ibahejeje gufatwa ku ngufu?
Murakoze cyane. Mu masaha ya mbere ni ukuvuga ko uwashushe ku ngufu aja kwa muganga mu kigo Seruka cyangwa ahandi hose baba kwa muganga babikora. Mvuze ibyo mu kigo Seruka ni uko aza hamwe ashyitse imbere y'amasaha 72, ni ukuvuga ko aronka ubufasha bwo kwa muganga, cyane cyane mu byo kwa muganga arakingirwa umugera wa SIDA n'izindi ndwara zisa mu bihimba byirondoka. Ni ukuvuga yuko iyo miti aronka ayironka ku buntu. Muga hari igihe umuntu ashobora kuza yamaze kwandura umugera wa SIDA. Iyo amaze kwandura umugera wa SIDA rero twebwe turamwumviza, tukamufashije akine dusisa hama tukaca tumurungika, tumurangira ahandi mu yandi mashyirahamwe bafasha uwamaze kugenda umugera wa SIDA, batanga ijya miti ashyirahamwe ya MSS swa Burundi cyangwa mu bindi bitaro bya leta barafite ama ibisata byo bifasha bagenda mu mugera wa SIDA, kandi iyo miti bayironka ku buntu. Guhama yavuze ati mbega muraronka ubufasha bwa leta bigenda gute? Ni ukuvuga ko iyo miti dukoresha mu kigo Seruka ahanini tuyihabwa na leta imiti, kandi turafise n'abaganga bashatse kuvuga abaforomakazi bahembwa na leta.
Tuvuge kuri icyo nyene cerekeye uko mukorana na leta, nibimaze imisi biba kubera ingaruka zimaze imisi zibonekeza kubera iyugago ry'amashyirahamwe menshi yigenga mu Burundi, cyane cyane ayafasha mu buryo nk'ubwo mwebwe mufasha. Ntimwo bamwe araronse abantu benshi cyane babitura kubera kumbura ayo yandi mashyirahamwe yugawe yahagaritswe nako by'agateganyo amezi atatu, byifashe gute mu bantu musanzwe mufasha bariyongere?
Oya, ibi murabona ko bibaye vuba. sinoshobora kubona ko ubu biyongereye cyangwa mu misi ngahe ngira ngo ibyo umuntu yobibona mu misi iza ubundi uko turiko turabakira nuko twatubakira nta murengera wabo tubona.
Tugarutse kuri cha kibazo cy'intambanyi z'uwo mugambi twako turavuga umugambi wo kubafashiriza abantu mu kibano ni hahandi nyene haba hasanzwe hakorewe ayo mabi mubegera gute mu kibano abanyagihugu imiryango muyegera gute kugira mubabwire muti turaje kubafasha kuvyabaye bigenda gute.
Murakoze cyane mu kujya gukorera mu kibano no kugambere turakorana n'abageje intwaro tukakorana n'abandi bantu basanzwe bari ku mitumba ari abo bita nk'abaremesha kiyago basanzwe bakora ukuvuga yuko abo bajeje intwaro tuba twarabahimirije twabaronkeje inyigisho cyane cyane tubamenyesha umugambi tubasigura umugambi kumeze n'abandi bantu batandukanye tukabaha inyigisho tusigura cyane cyane umugambi ingene umeze gutyo rero twabasiguye bagatahura umugambi nuko ngushingiye mu kugira iyo migwi ntibiheza ngo bigorane kubera nabo nk'abajeje intwaro n'abantu bari mu kibano ngabo baba bafise abantu bamwe ariko barakira bahuye n'amahote bafatiye ku gitsina naho kuba tuvuga basabagira bati aba bantu ahubwo duhiriwe duhishije nimubadufashiriza kubera hariho twebwe aho tutageze cyane cyane ibyo birakunda kuboneka cyane cyane amahoterwa abera mu ngo akorerwa nk'abakozi bakorerwa n'abagabo babo bashika cyane gutyo bemigwe tukaca tuyonka mugabo rero gukorana n'ingo nashika ndavuge ko bitoroshye cyane kubera iki nakuvuga ko iyo migwi uba urimwo uwahohotewe n'uwahohoteye ari wo mugabo wiwe ni ukuvuga ko ubwa mbere hari aho umugabo yankakuza mugabo ntaho turabona ko yahakuza cyane kuko babahimirije baraza mugabo akaza abantu ariko bamaze kubashika barumva ko ari ahantu hari ugukiza gutyo bakabanda bakurikirana izo nganda bagashobora gukurikira umurongo w'abandi kujya hamwe bakaganira gutyo bakamenya no kugira ibiganiro mu miryango.
Turaza kugaruka kuri icyo kintu gihambaye cyane uvuze cyuko umugabo cyangwa umugore yaba yahohoteye mugenzi we mumufashiriza hamwe kumbure hari habo baba batitwaye mu butungane ugasanga baracabana ingene neza na neza mubaganiriza biba byagenze gute turabigaruka ko navyo nyene mukanya katubanze tubandanye ku murongo wa telefone twakire Israel uraho neza Israel
uneza radiyo y'Amerika
amahoro amahoro
yego nitwa Sabato Israel koko ndi hano bitinya gatovu ni mu murenge wa Mubuga mu karere ka Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Urakoze cyane.
Mbere na ndende banje ndabanza gukeza uriya mukongomani watsinda igihembo cya PNPR mu by'ukuri byashimisha abantu benshi ku isi kubera icyo gikorwa cye cyo gufasha abagore n'abana b'abasahohotse bafashwe ku ngufu turabimushimiye cyane kandi akomeze ubwo butwari Imana ibumugisha. Bo ndashaka kuvuga ku no gushimira cyane cyane ku twebwe nko mu Rwanda hari nk'abantu bari bari Nyagatare n'ibindi babivugaho mu Rwanda barabitangaza bakora ubukangurambaga aho nk'abagore cyangwa abana bafashwe ku ngufu hari ibigo mu Rwanda bita one stop centers biba biri ku mavuriro cyangwa kuri za hospitali hose mu gihugu mu Rwanda aho umwana wahohotewe wirinda kumukarabya kugira ngo udasibanganya ibimenyetso ahubwo uwo mwanya ugahita uhamagara hari imibare bagenda batanga uhamagara kandi kwishyurwa bahamagara ku buntu kugira ngo umwana akorerwe ubufasha bwihuse birakorwa mu Rwanda cyane ku bukangurambaga burakorwa tunabona no gushimira za minisiteri ishinzwe y'iterambere ry'umuryango n'uburinganire ari nayo ishinzwe abana kuko ubukangurambaga ikora n'ubukangurambaga bukomeye cyane. Ndangira abo bantu bose baba bahotewe cyangwa se baba bafite abana bahotewe yuko mu by'ukuri icyo ni ikibazo gikomeye kandi gihangayikishije isi muri iki gihe kuko harimo abagabo bitwa inyangabirama bagenda bahohotera abo bana babica babicira video yabo kugira ngo abo bantu bajye batanga amakuru ku gihe bakorana n'ibyo bigo one stop centers biri ku bitaro hose hano mu Rwanda kugira ngo mu by'ukuri abo bagabo bajye bafatirwa urubakwiriye kuko babicishe video y'umwana ukiri mutoya. Mu by'ukuri nanashimira cyane mu byukuri kuko bigenda bigaragara ko bikorwa kandi nkuko umuntu yarabivuze hakuryazanya gatere abantu babarikoze barakurikiranwa cyane mu butabera kubera yuko ni ikintu bavuze mu Rwanda ko kidashobora kwihanganirwa aho banaje bana n'umuntu uba wabikoze uba wahamwe n'icyaha bamukatira igifungo cyo guherayo nkuko bivuga mu Kirundi bamukatira igifungo cya burundu kubera yuko n'icyaha kitihanganirwa ni zero tolerance tunago nawo kubishimira kugira ngo n'ibi nakazwa mu by'ukuri umuntu wese kuko bigenda bikorwa ugasanga umwana w'imyaka 12 umwana w'imyaka 8 bamuteye inda cyangwa se yafashwe ku ngufu yarahungabanye yagize ikintu kihungabana muri we kuko ni ikintu gikomeye cyane birakazwa cyane mu Rwanda umuntu ubikoze wese akamenyekana arahanwa bikomeye igifungo cya burundu kandi tunashishikariza abantu bose bashoboka kugira ngo amakuru umuntu uyamenye wese ahita atanga amakuru kuri polisi kugira ngo urwego rw'ubushinjacyaha dufite mu Rwanda rwitwa RIB rumukurikirane kuko rwemeje kubikurikirana.
Turagushimiye cyane Israel, urakoze cyane.
Ndabashimiye cyane Radio ya Amerika ni Sabato Israel wo mu Rwanda.
Komera komera. Twakire kandi n'uwitwa Jean Claude. Uraho neza Jean Claude?
Radio ya Amerika.
Uraho.
Muravuga na nk'ibisanzwe n'ingoboka Jean Claude mu burasirazuba bw'u Rwanda aho ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa. Mudugudu wa Ruyenda ya mbere by'umwihariko baje kubashimira mu kiganiro muri Isanga Mama duturiye nk'abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika tubakurikiranira gatanu kuri gatanu. Ndashimira uwo muntu watsindiye icyo gihembo, ni igikorwa cyiza cyane yakoze kandi akaba yarahawe n'ibihembo bitewe n'igikorwa yakoze cyo kuba yabashije gukora iki gikorwa bamuhembeye. Urumva ibyishimo, tubanza kumuha n'amashyi menshi ku bakunzi biwe kandi n'igikorwa yakoze kikacyagejeje ku batuye isi akamaro. Ubwo ni ukuvuga ngo n'ubundi ni ukuvuga ngo ikintu cyerekeranye n'ihohoterwa rikorerwa abadamu cyangwa abakobwa mu ngo, hari ikintu hano mu Rwanda cyatangiye gukorwa by'umwihariko hano muri uyu murenge wa Gashanda. Bajya batoranyamo nk'abantu nka babiri cyangwa bane, umugore, abagabo babiri n'abadamu babiri, baba bafite ingo zibanye neza, babashima ko bashobora kuba ari inyangamugayo cyangwa kugira izindi ngo ziba zifitanye amakimbirane mu kubana neza. Ubwo rero abo bantu baba baraturanyijwe bahabwa amahugurwa bakabahabwa n'imyambaro ibaranga n'ibyangombwa, haba habonetse nk'ayo makimbirane mu ngo bo bakabasha kuhagera bakabasha kuyasesengura bakareba ikosa ryaba riri bakabunga, aho kugira ngo havemo umwe ushobora kuba yakangiriza undi imbere y'uko batarahagera. Iyo bahageze ni ukuvuga ngo bareba ufite amakosa bagasaba kongera kubunga, hanyuma bagasubirana kuko barabihuguriwe baragiye mu mahugurwa yabyo. Ubwo uri kumva rero kiba ari igikorwa cyiza cyane kigomeje gutera indi ntera hano mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo humvikane ingo nyinshi ziri kugenda zisenyuka zitewe n'amakimbirane mu ngo, ahubwo abantu nicyo babita abafashamyumvire wenda mu by'ingo bashinzwe gukurikirana ingo zitabanye neza mu midugudu.
None ga Jean Claude, nkawe nk'umunyagihugu aba aho onye muri ako karere, nk'uko umuntu yokora kugira ngo yirinde kwayo mabi aba mu kibano, ni nk'igiki kintu wowe kuri kubwawe wokora kugira ngo wirinde kwayo mabi cyanke niba yabaye, wokora iki kugira ngo ufashe aba bantu baciye muri ayo makuba?
Ubundi yabaye gukurikirana kuba kureba aho icyo kibi cyaturutse kugira ngo kibe ndetse nkagerageza no gukurikirana n'ingo zaba zifite iyo gahunda yo kugira imwe y'amakimbirane kujya nayitaba nk'urugero nk'urw'abagenzi babo bakoze, nkageza kubagira inama nkababwira ibi birimo nkabunga nkawe ati mugomba kubana gutya umurongo muriho ntagariho mukumvikana, nimba ari imyaka mujeje mukumvikana mugiye kuyigurisha nimba umugabo afatiwe mu ikosa, dore ko amakosa atabura y'abagabo bakabasha kujya hamwe bakumvikana nyine ukareba nawe umuntu ubukuzi tubona ahantu di difference distance iri nyine ko abasha kubigaruramo neza muri kumva ntabwo ntabwo twakwifuje ko ingo zahora zihonda nabica nkuko tubyumva mu gihugu cyangwa natwe muri cy'u Rwanda bibaho sivuze ko bitabaho bicana mu ngo kuba mu itangazamakuru ariko nkatwe tuba duhari tugomba kugerageza tukabijyamo nabo baba baratojwe nabo bakadufasha tukareba ikibazo cyaba kiri kugira ngo tubashe kubyunga neza kugira umutekano ihohoterwa riveho niho tuzakikwe Burundi dore ko ari niyo ntego u Rwanda rufatirwaho ko rugomba gucyihohoterwa mu gihugu.
Urakoze cyane rwose Jean Claude, turagushimiye. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira iwe.
Ego
cyane, urakoze. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC. Mu kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga, mwumva buri munsi saa 10 kugeza saa 11 aho tuganira ku bibazo bitandukanye. Ku munsi wa gatanu tuganira ku bibazo byerekeye ubuzima bw'abakenyezi n'abigeme. Tumira mate turagaruka, murakoze.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika, nkuko twabivuze, turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga, turiko tuganira ku bijanye n'ihohoterwa rikogwa mu kibano. Umutumire wacu ni Madame Beatrice Barandereka umuremesha, abo bita ba psychologue. Madame Barandereka ni wajejwe umugambi mu ishyirahamwe Seruka urangirwa mu kibano mu gufasha abahohotewe cyane cyane ku bijanye n'amabi akoregwa afatiwe ku gitsina. Madame Beatrice, twavuze kare yuko iki gikorwa kitoroshe kandi yuko uwo mugambi muri ko murarangura mu kibano ari mu karere ayo mabi aba yakorewemo. Twavuze ko umugabo n'umugore wiwe bashobora kuba barahuye n'ibyo bibazo byo guhohoterana. N'umukenyezi canke umugabo aba yabituye avuga ati naya mabi nakorewe, bigenda gute kugira ngo mubashikire mutangure mubaganirize? Kuko ni ikintu kitoroshe kuganiriza ingo, haba habaye nk'amabi nkayo yakorewe umwe ku wundi, bigenda gute kugira ngo mutangure muganire n'abantu bubatse?
Murakoze cyane. Ukuntu tubigenza ni ukuvuga ko akenshi abagore baba baje kutwitura bo nyine ubwabo, bakatwitura tukaganira ku mahoro tubakorerwa, muga tukabona yuko ukubafasha ni byiza ko bafashwa bari kumwe n'umugabo wiwe, kandi bagafashwa harimo bari kumwe n'izindi ngo zubatse kugira ngo baze barafashanya ukuntu bamwe n'abandi bazamo batabitahura hama bakizanye ibikomere. Nuko rero nge nabigenda kenshi mwumva yuko abakenyezi baba batwituye, rero turababaza tuti mbega ubona nka hamwe hari ibiganiro bitekanijwe ku ngo zubatse ifasha abubatse kuronka umwanya kuganira ku mahoteli bakorane bakoreranira, ubona ko tukamubaza ko ubona ko umushinga ntawe yoyoza. Akenshi hari aho bemera kuza, mugabo hari aho bateme, kuko akenshi iyo abamaze gushika kuri urwo rwego rwo kujya kutwitura ni hamwe usanga hariho n'abagore usanga barahukanye, ni ukuvuga ko barabanye n'umugabo n'umugore. Nihage nababwiye yuko rero tugaragaza gukorana n'abandi bantu ku mitumba imboneza, abajeje intwaro kuko baba bazi ibyabo akenshi, gutyo rero tukabaha ubutumire, tukabaha ubutumire bakavuga bati mwatumiwe n'ikigo Seruka kujya mu nyigisho. Gutyo rero baje niho cyo tubasigurira neza ubwa mbere kubasigurira igituma tuje ngaho igituma tuje kuronka akanya ko kuganira ku bibazo ibi n'ibikubaho hoterwa tukabibabwira ko tutaje mu butungane kuko kenshi hariho abana bakibaza ko baje mu butungane bakibaza ko baje gupfungwa mugabo bahashitse ukabona ko atari ibyo ahubwo ari umwanya wo kuyaga n'ababo gutyo bigatangura gutyo rero niko tubaronka dukorana abagiye intwaro tukabona n'imboneza ziri ku mitumba.
Turabizi kandi ko nko mu myaka yahera twarigeze kuganira n'ishuri hamwe ryanyu mwari mufise inimero abantu bashobora kubahamagara ko yo bakeneye kubafasha cyane cyane nko kuba ari mu zindi ntara kumbure mwo bafasha kuronka amakuru n'uburyo bo kwifata muri ibi bihe bitoroshe wose rugatanga iyo nimero ni mwa mukifise yaho abantu bashobora kubitura bafashwe ku nguvu canke bagize ikibazo runaka.
Ego izo nimero ni nimero ukoresheje telefone ya Onatel ukoresha hama nturiye nimero 22 24 83.
Mwongere musubiremo kandi
22 24 83.
Turabashimiye tuzere ko banywanyi bishwe rya Amerika mu wayumvise iyo nimero cane cane bari mu ntara zitari muramvya cibitoki na Bujumbura aho kumbure bashaka kubafashiriza ku telefone bakabayobora bakabereka ico mwokora. Radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC. Tubandanye ku murongo wa telefone twakire Frederic. Amahoro neza Frederic.
Amahoro y'Imana kuri mwe.
Turashima namwe.
Noneho alo
kibazo canke ciyumviro
ikiyumviro nateraho nitwa Frederic na wirusha intege muri mu murenge wa Burega mu karere ka Rulindo. None kuri ibyo bintu byihohotera gusanga kenshi byiganje mu ngo ariko ukabona harimo biri kunyura mu buryo budasobanutse ukumva nk'umwe aravuga ati sinajya kurega umugabo wanjye ko yamuhohoteye kandi tubana. Ariko umugabo nawe sometimes ashobora no kubikorerwa. Ariko nawe kugira ngo ashyire hejuru urabona akenshi na kenshi imico nayo hari ibyigenda idufashamo. Kugira ngo umuntu w'umugabo atere agatoki ajye kuvuga ati ngewe narahohotewe n'umugore ushobora gusanga no mu bandi bamwise n'ikigwari. Ariko kubera mentalite cyangwa se imyumvire igenda ibikwiye kuzamuka kugira ngo n'iryo hohoterwa ricike cyangwa se rinarwanywe ku buryo bwivuye inyuma. Ahagakwiye kujyaho nibuze nko mu tugari abantu baba experts cyangwa se bisobanukiye bakwiye nko kwigisha uburyo cyihoterwa ribaho n'uburyo ryarwanywa ndetse bakerekana n'ingaruka mbi zaryo zishobora kugera ku muryango. Ubwo rero tubirwa turamushimiye nta kabatagize ngo aduhugure gusa mu Rwanda ho ubona ari gake cyane bishobora kugaragara ariko bizagenda biza gusa umuntu aba yumva atari byo kwihererana kuko bishobora kugira ingaruka ku muryango babyihereranye ukabumva bavuyemo nk'amakimbirane cyangwa se ugasanga ntabwo bitumye urugo rutera imbere n'igihugu kikabihomberamo muri rusange.
Turagushimiye cyane Frederic.
Nanjye ndabashimiye ijwi rya Amerika ku mwanya muduha.
Twakire kandi n'uwitwa Kome. Kome uraho neza?
Ndaho ndakomeye namwe murakomeye.
Yego turashima. Uduhamagaye uri hehe?
Ndi mu Kayanza.
Tugakwijambo.
Na kibazo gusa yari cyumviye na ganda muterere bakoze neza abandanye nige shiramwe tagemera ariko azarabe na sebwe gisina gabo azara kivugira kuko hari gihe usanga babi bibanda ko kuvuga yuko ari abagore bonyine babafatwa ku nguvu kandi ari gusanga n'abagabo natego nyine ndishobora gufatwa nabi n'abagore bacu naganda mushimire ariko natwebwe azazaraba gusa ntibazaze baravuga yuko keshe ari abagore gusa bafatwa ku nguvu n'abagabo ariho abafata ku nguvu
cyane rwose.
Murakoze cyane na radio turayikurikirana.
Turagushimiye kome. Madame Beatrice rero duhere kuri Frederic aravuga ati biragoye ko umugabo canke umugore aja hejuru akavuga ivyamubereye ko yahamagara yuko inyigisho zotangwa cane nko muri uyu mugambi canke utari uwo mugambi hari inyigisho seruka igenda iratanga haba ku maradio canke mu kibano bakagenda barashishikariza nkuko bavuga ibijanye no gufatwa ku nguvu ingaruka zavyo haba mu butunganisha nkandi kugira ngo abantu babandanye buri munsi buri kwezi bumva yuko ikicaha gikomeye kandi gihanwa kandi kizifise ingaruka mbi ku muryango.
Ego murakoze cyane ibyo gutanga inyigisho mu kibano ahantu hatandukanye biri mu bikorwa by'ikigoseruka gishimikira kuva kera kikibaho no kuvuga yuko izo ingenzi zitandukanye zirabaho mu kibano mu ntara zitandukanye ku bantu b'imigu myinshi itandukanye tubahimiriza gutumenya amahoro tugafatiye ugitsina kumenya ko amahoro tugafatiye ugitsina ashikira uwo ari we wese ngiyeho mvuga kuri uwo mushinga ntaje kuvuga ko nituvuga abakenyezi gusa nivyo turabizi ko n'abagabo bashaka guha n'ihoterwa rifite ubwitsina kandi no muri uwo mugambi wacu nituvangura abakenyezi muri iyo migwi navuze dufise abo bari mu migwi bafashanye gukizanya hama bakiza abandi harimo abagabo ni mukuru turatanga inyigisho zitandukanye bakamenya gutahura abanyagihugu bakamenya gutahura kwihohoterwa ari ribi uri korewe ahubwo yovuga kugira ngo afashwe ucho ntihabe ingaruka mbi ni naho rero baca baronka bamenya naho bo kwitura bamenya n'abantu mu kibano bashobora kwitura ni na rero nuko mu gushinga imigwi ubwa mbere niho twakora ni budget intwaro n'imboneza niho byaseye n'ibitugora kugira ngo dushikire abantu mugabo ubuhoho uvuga ko iyo migwi ihari nabo urugero bageze ko harimo amaze gutangura gufasha abandi bahohote kwakira abandi bantu bahohote kuvuga ko bandanye bakira abo bantu bandi rero aho badashitse bashobora kuhamagara bati turakeneye umugwi mudufashiriza twamaze kugira muze mubafashe mushimangire aho tugezeje kugira ngo baronke ubufasha bukwiye nuko rero inyigisho zitandukanye ziratangwa ku mico y'abantu itandukanye kugira bamenye amabi afite ugitsina ingaruka mbi zayo n'ingene boyakinga n'ingene bofasha wahohotewe.
Kuri cyo nyine kijanye no gufashwa n'abantu baciye muri ivyo bibazo kandi rimwe na rimwe hari igihe usanga bijanye n'inyifato zifatanye n'imico akenshi iyo nk'umugabo cyangwa umugore yahohoteye mugenzi we biba bigenze gute iyo hohoterwa kumbure riragera naho riba ugufatwa ku nguvu kubabana ariko ku ntango yavyo kugira ngo musigure yuko koko uyu yahohotewe uyu ntiyahohotewe ni ibintu bisanzwe by'ababana mubisigura gute biba bimeze gute cyane cyane sinzi ko mutahura ikibazo.
Ego nagitahuye no kuvuga yuko uwaje kwitura aravuga ukamerewe kandi akenshi haraho biba kuko iyo barinze bavuga kuko ivyo z'amaho tugafite ku isi akenshi cyane biraboshwe cyane n'imico n'imigenzo abakenyezi benshi bakaba muri kwaniko zubakwa cyangwa nk'umugabo nyine ashobora guhoterwa mu rugo hariho ari yabivuze yavuze ati umugabo we biramugora kuvuga ko ahohoterwa n'umugore umva ni mico n'imigenzo igume idufashe ariko iyo haba inyigisho nyinshi inyigisho zituma abantu buguruka amaso bakamenya ko ibyo atari byo guhora hama bakarondera ubufasha nuko rero tumenya gute cyane ko ari umuntu yahohotewe uko umuntu aje abivuga uko umuntu aje yitura urashobora kubona yuko umuntu ari uguhohoterwa cyangwa atari uguhohoterwa bivanga n'ingana merewe hari naho aza binaboneka no ku mubiri hari naho aza yakubiswe hari naho aza yakomeretse ibyo urumva ko biba byibonekeza hari aho usanga atakironka karasiyo hari aho usanga ari wareza abana wenyine ibyo byose n'ibintu biba biboneka gute ukabibona n'ingena amerewe ku mutima ibishobisha afite n'ingena ameze turabona ko uwo muntu kuko n'umuntu ariko arahohoterwa. Yego
murakoze cyane twakire kandi n'abandi Bosco ku murongo uraho neza Bosco
uraho neza kandi ndo mukunzi w'ijwi rya Amerika abana nahoze numviriza radiyo yanyu kare uko mwahoze muvugire kurwa rya Diane Vigara Yari muzadushimi shije chane. Aske kifuza yuko tukawa abantu hanyu ijwi rya Amerika mukajya duhamagara tukababwira nk'amakuru tuba tugiye tumenye.
Uherereye he none?
Merereye I Kigali mu Rwanda.
Radio Ijwi rya Amerika irasamiraniraho 5/5 ku murongo wa FM 104 n'ibice bitatu.
Tukunda kuyikurikirana cyane.
Kuri izo nkuru rero nk'iyo uvuze ya Diane Rwigara nubwo atari yo turiko turavuga muri aka kanya mu kiganiro urabandanya uyikurikirana mu makuru yacu ari imbere turabashikiriza izo nkuru mu buryo burambuye.
Murakoze cyane.
Turagushimiye Bosco.
Sawa murakoze.
Reka tubandanye ku murongo twakire Bigirimana, Bigirimana wiriwe neza.
Wiriwe.
Urahura komeye.
Ego ndakomeye cyane.
Icyumvire cyangwa ikibazo?
Uno nashaka kubaza. Kenda nako umuntu bamufashe yahote nyine. Umukingizi cyangwa umwigeme. Igihe gihano bamuha cyabure ati ningenda nk'ingahe bamufunga nyine cyabure ihadawe utanga ibintu nk'ibyo nyine. Igihe gihano akwiye ko.
Cyangwa igitegekanije n'amategeko. Cyangwa igihano gitegekanije n'amategeko.
Ego. Nijye niko ndabaza.
Okay, urakoze cyane Bigirimana.
Ego kandi nsubiye inyuma. Ariho ayo makuru tuma twumva ya Diane Rwigara kabisa. Bole ukuntu nyine bamurekura tuko tuba mu mengo baramuhotera babona uruganda rwiwe batanze cyamunara n'isindi ko barutanze ariko kose bugacyafata hasi. Leta nyine ikwiye kuraba ko ari imbuga politike ego biraba mugabo gusa ikagabanya umugabo akabakoramo gasho.
Bamurekuye iby'agateganyo.
Bamurekuye.
Uraza gukurikirana mu nkuru nko mu minota ishika 10 turaza gushikiriza ayandi makuru kwirekugwa giwe. Kino kiganiro kirangiye turagushimiye Bigirimana.
Ego turabakunda kabisa ni Burundi mu kiganiro kuneka.
Ego urakoze cyane.
Radio
Ijwi rya Amerika isamiranira I Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Madame Beatrice yabajije Bigirimana kubijanye n'igihano umuntu yafashwe ubundi ku nguvu mu bisanzwe murakorana nabo bahanwa gute mu Burundi kubijanye n'amategeko y'umuntu yafashwe ubundi ku nguvu.
Nego murakoze. Hariho ibihano biba bitekanije n'amategeko. Hariho umunyororo gufunga imyaka 25 ariko bivana ningene biba byagenze n'ingaruka mbi zabaye kuri uwo muntu kuko hariho n'abafungwa n'imyaka irenga iyo mbere bagafungwa n'uguherayo kubera bafashije umuntu ku nguvu bivana n'ingaruka mbi zabaye kuri uwo muntu yashashizwe.
Murakoze cyane kandi subira inyuma gato ndumva muri seruka naho nyene mubafasha kumujanye no kwitura ubutungane.
Ego. Turabafasha kwitura ubutungane hariho ubujeje ko abafasha kubabwira ngene by'ubutungane bimeze hama ari ukeneye kuronka umushingwamanza amufasha kuburana turamumurosa kandi mu kubona.
Urakoze cyane. Nkuko twababwiye turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga cerekeye ubuzima n'amagara y'abakenyezi n'abigeme kuri uno munsi wa gatanu turiko turaganira n'ishirahamwe Seruka aho bafasha ahanini kubijanye no gufasha abahohotewe mu kibano abafashwe ku nguvu mabi ashingiye kubitsina barafise rero uwo mugambi batanguye haciye imyaka 6 ujejwe kuja mu ngo mu kibano bagafasha abantu mu kibano babafashiriza mu kibano kubijanye nayo mabi yafatiye ku gitsina aba yakozweho. Uwo mugambi rero niwe Madame Beatrice Barandereka ariko aradusigurira. Turi kandi no ku murongo wa telefone twakira abanywanyi b'Ijwi rya Amerika naho nyene tubibutse ko kuri Facebook twakira ibyiyumviro byanyu n'ibibazo. Tubibutse ko adresi yacu ari VOA Radio yacu ni kuri Facebook. Murashobora gushikirizaho ibyiyumviro n'ibibazo tukabishikiriza mu kiganiro. Madame Beatrice rero tuko tuja ku musozo w'ikiganiro muhamagarira abantu gute kugira ngo baje muri iyi migwi yugufashwa baba bahohotewe canke bahohoteye mubahamagarira gute mu cibitoki muramvya n'ibujumbura iyo migwi muyishinga mute
murakoze cyane nababwiye ko mu ntango ngena zagenze ku mu ntango tugitangira umugambi mu mpera z'ibihumbi 2011 ngena twabahamagara kujya mu migwi ubwa mbere twatanga inyigisho ku bantu batandukanye abasanzwe bakora muri ibi gisata cy'urwanya mato bafatiye ubwitsina ku bajeje intwaro ku mbonezo ziri ku mitumba tukabasigurira umugambi tukababwira umugambi ngene umeze ngene uje ukora cyane cyane turakorana cyane cyane n'aba bo muri leta bo mu bushikanganje bwo gushyigikirana abo bitwita RCDC abajejwe ingo n'imiryango mu ntara basanzwe bakira abo bantu rero tugafashanya gutyo rero uko ngena turonga iyo migwi ni uko bava muri abo bantu baba bariko barafashwa n'abo bantu cyane cyane imigwi ya mbere dusise irimo n'abajejwe intwaro rimwo izo mboneza zo ku mitumba hama tukabaha inyigisho rero izo nganda urukurikirane rw'inganda kugira ngo bamenye gutahura ibikomere batewe n'amahoto batandukanye bamenye kuvurana rero iyo migwi ya mbere imaze kuhaja byaciye bitworohera cyane kudatura iyindi migwi kwibaho kubera iki iyo migwi ya mbere imaze kuhaja bamaze kuronka inyigisho bamaze kuronka nabo ubushobozi bwo kumenya gufashanya hagati yabo kuvurana ibikomere gufasha bagenzi babo ni ukuvuga ko nabo ubwabo bakiriye abantu nabo babasigurira icyiza cyo kujya mu migwi gukorana nk'umugwi gufashanya nk'umugwi kubera iki mu migwi babandanya bafashanya naho abakozi bose bataba bahari gutyo bakaba abantu bafashe mu minwe igikorwa cyo gufasha abahohotewe mu kibano bakabandanya bafashanya rero urumva ko imigwi yindi yo mu nyuma atari twebwe abatari abakozi bo mu kigoseruka bariko barayishinga ahubwo ari abo bantu basanzwe baragiye mu migwi ubwa mbere bayishyiraho kubera batahuye ineza yo kuja mu migwi kugira ngo bakizanye ibikomere byavuye mu mahoto atandukanye amahoto afite ubwitsina hama bashobore kumenya no kubigwaniza bari hamwe kuko kurwanya amahoto afite ubwitsina uru umwe ntibikunda mugabo ubaye rubaye runani rw'abantu benshi birashoboka biroroha cyane
tuje ku musozo w'ikiganiro kajambo kanyuma kandi wongeraho impanuro ku batari muri iyo migwi ico bokora kugira ngo birinde ayo mabi akoregwa mu kigo mu kibano mu ngo impanuro bahanizihe ico bokora muri make murakoze cyane gose
murakoze nk'impanuro ubwa mbere gato imbere yuko ntanga impanuro gato nashaka ndabamenyeshe ko muri iyo migwi dufise ni ukuvuga ko muri iyo migwi yacu hatarimwo abahohotewe gusa harajamwo n'abahohoteye murumva ko ari imigwi ifasha abahohotewe n'abahohoteye bakamenya gufashanya rero ngiye ku mpanuro nuvuga nuko ubwa mbere abantu bose botahura yuko amahoto afatiye ku gitsina ari akaranda kandi no kuvuga yuko ingaruka mbi zayo zidakora ku muntu umwe gusa zikora ku bantu benshi batandukanye no kuvuga yuko rero impanuro nuko bose bogira urunani kugira ngo bagwanye amahoterwa afatiye ku gitsina ikindi nacyo ni uko abamaze gutahura ingaruka mbi z'amahoterwa afatiye ku gitsina bagerageza bakaza baratanga inyigisho mu kibano mu miryango aho babaye kugira ngo n'abandi babyumve kuko benshi barabayeho mu mahohoterwa no mu ngaruka mbi ziguma ziva muri ayo mahohoterwa kubera iki batitura ngo bafashwe hakiri kare kuko iyo badafashijwe umuntu akagumana ibikomere yatewe n'amahohoterwa nawe agira inyifato ihohotera abandi gutyo ugasanga turi mu kibano kigima kirimo amahoterwa menshi aguma akora ku bantu bose kubera iki abo bantu batafashwa kugira ngo babe abantu nabo bazima basubire mu buzima bagire inkomezi bagarukana umutima ubwabo nyine wogufashanya bagira umutima ugukora ikintu ubundi hoho iyo umuntu yakorewe uhohoterwa
akanyeka tubanye gake turagushimiye cyane rwose Madame Beatrice Barandereka. Ego, murakoze cyane rwose. Mwari kumwe na Oriane Itanga ishaka mu kiganiro muri Isanga. Ndashimiye na Fatuma Kalali Masi mu buhinga bw'ivyuma. Mubandanye mwumviriza Ijwi rya Amerika.
Oriane Itanga ishaka, urakoze ku kiganiro muri Isanga utugeje.